Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe njuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya Radio Ijwi ry'Amerika risamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri studio ya gatanu muri kumwe na Joy Diane na Hazwe ndungu ibiganiro n'amakuru vy'uno mwanya
ndavye gatoya mbura abantu bariko barakoma induru biruka basubira inyuma ngaha inyuma ku mufureke sohotse hanze numva bariko barakoma induru ngo abana baratwawe ndavye ku mumazi mbona abana bariko baratwagwa kandi ni benshi cyane.
Uyu ni umwe mu banyagihugu wo mu gisagara cha Bujumbura mu Burundi avuga ku mvura yarayihitanye abagera batatu. Iyo nkuru cyo kimwe niyerekeye ibitero byakozwe na leta z'ume za Amerika, Ubwongereza n'Ubufaransa muri Syria. Turabigaruka ko handi hato mu hagufi ya maradio yanyu. Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunze bijwi rya Amerika. Abantu batatu ni bamaze kumenyekana ko bapfuye bahitanywe n'imvura yaguye ku mugoro wa kuno wa gatanu mu buraro bw'isagara cha Bujumbura igahitana n'amazu 22. Iyo nkuru turaza kwigaruka ko handi hato, ariko tubanze tubabwire ibya Syria aho leta z'ume za Amerika, Ubwongereza n'Ubufaransa bakoze igitero muri Syria. Inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika nga Washington DC. Murayumva mu ijwi ry'umenyesha makuru wa Yarusha Pierre Claver Niyonkuru.
Umunyamabanga wa Amerika ajijwe vya gisirikare James Mattis yavuze kuri uyu wa gatanu mwijoro ko kunduheze hafashwe ingingo yo kurungikira ubutumwa perezida wa Syria Bashar al-Assad kubera inyifato yiwe yo kwicisha abanyagihugu b'abasivili bigwanisho ruhonyanganda gutyo ntazosubire.
Clearly the Assad regime did not get the message last year. This time our allies
ati biraboneka ko ubutegetsi bwa Assad butafashe nkankama ubutumwa bwacu bwo kumwakuheze. Ubu rero twebwe nabo ducuditse twakoresheje ingufu zikaze twishize hamwe turasubira kumwereka co kimwe n'amahinguriro yiwe y'ibibombe ko batosubira kwikwegera karambarage mu kwica abanyagihugu hakoresheje ibigwanisho ruhonyanganda bazubibazwa.
That they should not perpetrate another chemical weapons attack for which they will be held accountable.
Mattis yavuze ko aho ibitero vya Amerika nabo bacuditse bitumereye ari gusambura ububiko bw'ivyo bigwanisho ruhonyanganda. Yongera koko Amerika igerageze kwirinda ko abanyamahanga bahasiga ubuzima. Uwo munyamabanga wa gisirikare yemeye ko Syria cakoresheje ubumara bwica bukaze bwa chlore mu gisagara ca Douma kunduheze ahasize ubuzima barenga 40 n'abandi amajana n'amajana bakomeretse. Yamara Syria coco kiguma akibihakana. General Joseph Danford ayoboye ibitero vya gisirikare bihuriwe ko na Amerika nabo bicuditse yavuze ko ivyinshi kuri ivyo bitero bija kumenyekana kuri uyu wa gatandatu. Imbere yaho ku wa gatanu perezida wa Amerika Donald Trump yari yatangaje ko leta z'ubumwe za Amerika ziteguriye kuguma zotse igitutu Bashar al-Assad gushika hagaritse icyo Trump yise inzira y'ubwicanyi bugamije kumara abanyasiriya abanya gihugu ba Assad akoresheje ibwanisho by'ubumara ruhonyanganda kandi yarabibujijwe n'amakungu. Trump yatunze agatoki abashigikiye Syria nk'Uburusiya na Iran ko bitashoboye kubuza ubutegetsi bwa Syria gukoresha ivyo bigwanisho by'ubumara. Ikinyamakuru c'abafaransa AFP canditse ko ibikoho bikomakomeye byumvikanye mu gatondo ko kuri uyu wa gatandatu ku mugwa mukuru wa Syria, mu gihe perezida Trump na wene yari yemeje ko ibitero biriko biraba. Ishirahamwe ryo muri Syria riharanira agateka kazina muntu ibiro byo mu Bwongereza ryamenyesheje ko kambi atari make y'igisirikare cya Syria yatewe. Ibihugu bitari bike byagize ico bivuga kuri ibyo bitero vya Amerika, Ubufaransa n'Ubwongereza muri Syria. Ico gihugu ca Syria cavuze ko kibabajwe n'ivyo bitero ko bije kunigira mu menshi utwigoro tw'umugwi ugenzura ikoreshwa ry'ibigwanisho ruhonyanganda wari gutangura akazi kawo kuri uyu wa gatandatu. Perezida wa Syria Bashar al-Assad yavuze ko azobana nyagwanya iterabwoba naho yatewe. Uburusiya bwavuze ko ubwigenge bw'igihugu cya Syria bwavogerewe. Ubuseruki ico gihugu muri leta zunze ubumwe za Amerika yemeye ko ivyo bitero bizogira ingaruka mbi zikomeye. Iran kiti ivyo bitero n'ububisha. kiti turemeje ko perezida wa Amerika wo Bufaransa n'umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza arabicanye. Igihugu ca Libane naco kiti ivyo bitero mu karere kacu naco bizoshikako. Israel naco kiti nkuko Trump yari yabivuze ko gukoresha ibigwanisho roho nyanganda ari kurenga umurongo utukura, kiti bitero biriko biraba ni muri iyo ntombero. Igihugu ca Turikiya naco kiti ivyo bitero vyari bikwiye. Ubushinwa bwavuze ko ivyo bitero bihonyanga amategeko mpuzamakungu ko vyohagarara hagakoreshwa ibiganiro. N'ibihugu vyo mu muryango w'ubumwe bwa Buraya vyagize ico bibivuga ko Ubudagi, Ububirigi, Espagne, Portugal, Czech, Romania na Slovenia navyo vyavuze ko bitahura ico gikorwa kandi ko kibereye. Ibihugu vy'Abarabu nka Qatar na Arabia Saudite birashikikiye ivyo bitero mu gihe Iraq kivuga ko bizoha akajyo abakora iterabwoba gukwiragira isi. Ishamwe mpuzamakungu ONU ntigerekana neza aho rihagaze, ariko risaba ko abanyagihugu ba Siriya bokingirwa. Na Amnesty International ribona ko na kare abanyagihugu bari mu muriro ko bokingirwa. Ishyirahamwe ryo kwivunira umwase hamwe OTAN, Australia na Canada navyo byashigikije ivyo bitero mu gihe igihugu ca Equateur gitera ivyatse civuye inyuma ivyo bitero.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nari nabiciye ku masonga nkitangura. Abantu batatu ni bamaze kumenyekana ko bapfuye bahitanywe n'imvura yaguye ku mugoroba wa kuno wa gatanu mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura mu Burundi. Inkuru tubazumenyesha makuru wacu Bujumbura, Diane Ndonse.
Mu mugwi ujeje ukinga impanuka bavuga ko umugabo umwe n'abana babiri bari bapfuye ku ishure kuri uyu wa gatanu igihe cy'isaha 11 aribo bahitanywe n'imyuzurira y'imvura muri quartier Charama iri mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Umugabo yahitanywe n'amazi ari mu muserege ugabura quartier Ngozi na quartier Ruyigi wo muri zone Kinama. Abana nabo bamwe bahitanwa n'amazi yasendanishije mu muserege uri ku mabarabara abiri yo mu Charama, abandi nabo batwagwa n'aya cagati y'imirima y'umuceri n'amazu y'abantu muri Buhinyuza seri ya gatatu iri mu Charama manyene. Ariko rero abanyagihugu bakurikiranye ivyabaye muri imvura bavuga ko hari abana batwawe n'imvura bashobora kuba batamenyekanye. Giruko ishaka Sereni numwe mubagerageje kuroba abana bariko baratwagwa.
Nari ngaha mu kaboti keko hari imvura ariko ishaka kugwa abantu bari bugamye ngaha. Ndavye gatoya mbora abantu bariko barakoma induru biruka basubira inyuma ngaha inyuma ku mufureke. Sohotse hanze numva bariko barakoma induru ngo abana baratwawe. Ndavye ku mumazi mbona abana bariko baratwagwa kandi ni benshi cyane. Ndiko ndaraba
mbona benshi cyane nta gitikiri wabona
abana bararenga batanu ndiko turabaraba mu mazi turiko turagira abantu dukoma induru ngo batabare. Haca haza abana bariko baza baje babakurikira abana b'abahungu batoya bararoba abambere bararoba n'ubundi tubona abandi bana bagenda bashira amaboko hejuru mugabo kuko twariko turaza gutabara abo bandi bakuwe mu mazi. Abandi bari ngaho ntibashoboye kuza gufasha abandi bace bareka abana barabandanye.
Amafirimbi yazindutse aravuga ababyeyi barangisha ko atawo baratoya abana babo kuko batabonye bataha bava ku ishure bagakeka ko bashobora kuba bari muri abo batwawe n'amazi. Hambavu y'ubuzima bw'abantu icegera cya mbere cy'urongoye umugwi wo gukinga ibiza Anise Nibaruta avuga ko hari n'amazu 15 yabomotse muri quartier Kinama yandatandatu abomoka muri zone Buyenzi iri muri komine Mukaza hagati mu gisagara hamwe n'imwe yo muri zone Buterere. Harayandi mazu amazi yinjiye mu nzu yonona iby'abantu batunze nubwo zitabomotse. Aha numwe mu mihana yo kurabiri inimero zitatu uri kuragerageza kugabanya amazi ari mu nzu bayasohora ariko bavuga ko atavyo bashoboye. Uyu mukenyezi asaba amashira hamwe afasha bahuye n'ibiza kubafasha gusohora ayo mazi ni mu gihe avuga ko arimo imyanda itari mike hamwe n'inzoka.
Hari yararari nyuma ya krotiye bahora basuka ibintu bicafu vyose ivyo rero vyaciye biza ibicafu vyose nusaba dufasha aya mazi bigondo bikavayo tugakura icyarokotse cyoshoboka nk'agahuto shura kwambika abana kuko nico gikomeye ibindi navyo ko dukomeye imana izoduha ibindi kuko namazo no guhahamuka umwana ngaha ayagiye hajya sinzi ibyararabye gutya teruye aterura inzoka kandi gikomeye bunaciye numva nubwo bagukira ngo nogi ikintu
umujyango utabara imbabare kwahuje wari wahazindukiye ugerageza kuraba icyo uri bufashe mu gusohora ayo mazi yiteye mu mazu ariko rero abanyagihugu basaba ko bogigwa ko babapomera mu mazu kugira ngo babakingire ingwara zishobora kuhaduka bivuye kuri iyo micafu kari kuri ubu Emmanuel n'umunyagihugu waha mucarama
kubera tubona amazi arimo ibintu by'ubucafu byinshi twibaza ko abogira icyo bafasha n'inyuma yuko amazi havuye bo ha muri kuwaruje cyangwa ahandi bagerageza bakaza bagapompa ngaha kugira ngo ntihabe izindi ndwara z'ibindi byaduka zosha zizemo
impungenge ni nyinshi ku bavyeyi ko bashobora gusubira guhekurwa n'aya amazi uyu numwe asaba igisata kijeje gutunganya ibisagara kuyacira imiserege
turereye kwibarabara rimeze mwenuko ni kanivere rimeze mwenuko mwaribonye umva ku bana bacu turafise amakenga abana bababanye abanyeshuri bahaca umva ni ibintu bitubabaje bo dukorera ikanivo mu buryo babona ko bwihuta cyane kandi babona ko ari mu kwezi kwa kane imvura iba nyinshi
bivugwa ko abanyagihugu bafise amazu aho bahoba bamaze kwimuka bahunga aya mazi Nirenganya Ferdinand numwe avuga ko ako karere kadatunganijwe neza ashobora kuhahunga
nduga ruguru kuri presidence ndaburiya yamaza ava mvuga ati jewe ngira mpunge atamasoro numvise kubera yamaza asumba amasasu ahimihana yose aha munsi barabara muri buhinyuza abantu bari bubafise inzu z'ibyondo zose baramaze guhunga nta munyagihugu numwe afise inzu y'icondo abasigayemo nabafise inzu zikomakomeye hasi zishinze mu ibyuma kubera yamazi nyene abantu bose bariko barahunga urabona twibereye nk'abari mu kiyaga kubera ururuzi kwa Gasenyi n'igituma rero nk'ababijejwe bakwiye kuhagera bagira neza bakaraba bakiga kwa yamazi bayahereye iyava bakiga ingingo yayo kuko twebwe abanyagihugu prema kanya na kanya tukashobora kuyimuka kurabona kuko duhekura ibibondo
tumenyeshe ko imyuzurira y'imvura yama yateye muri kano karere ko mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura ariko rikaba irya mbere ihitanye ubuzima bw'abantu muri quartier Carama inyuma yaho ihitanye abantu barenga 60 n'amazu menshi cyane mu mwaka w'2014 muri Gatunguru iri haruguru hii quartier Carama kuva ico gihe mu mugujeje ukinga ibiza uvuga ko umugambi wo guha inzira amazi uyakura muri iyo misozi gushika mu kiyaya Tanganyika waciye utangura ariko ukaba utarashika ku mabarabara yo muri quartier Carama I Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Yene ndonse arakenuye tukiri rero ku makuru avugwa mu gihugu cy'u Burundi musitanteri wa commune muha arahakana ko atamushinga amateka yakubiswe muri kizingwe bihara zone kanyosha mu Burundi Daniel Kabura avuga ko ahubwo hari umwe mu bari mu murugwi uhurikiyemo ujejwe umutekano yakubiswe nyimbwe hari makuru ayemezwa atangwa na bamwe nabandi avuga ko umushinga amateka yoba yarakubiswe ari mu mizero y'abarundi umenyesha makuru ijwi rya Amerika mu Burundi Raymond Zimana aratuhandaniriza ino nkuru
Mustandari wa komine muha aremeza ko habaye gushamirana mu banyagihugu n'abari mu mugwi uhurikiyemo bose wijeje umutekano muri kezingwe bihara zone kanyosha komine muha Daniel Kabura avuga ko byavuye ku munyagihugu yakubise umwe muri abo bari muri uyo mugwi mu ijoro ryo kuwa kane agahakana ko umushinga amateka wa mizero y'abarundi Bernard Ndayisenga yakubaguye
baratumyeyo wanashima nabo mu gipolisi uja kuraba twaratumyeyo nabandi bantu barabeshize iyo nkuru ahubwo we niwe yagombye kugwana mugabo acha ya alerta bandi ababwira kwa kubiswe ntawo kubita umushinga amateka abende igihugu basanzwe bubaha ntawo kubahuka umushinga amateka
ariho bandi banyagihugu mu bitaro kubera bakubiswe mbega abajejwe gucungera umutekano uyu muntu abakoreye ikosa bacha bihanira canke bare mushengeza mu butungane
abo bavuga ko yakubiswe twababwiye ko yari mu mugwi w'abacungera umutekano muri ya committee mixed security twaramusavye ko agenda akakomvuka abo bita ko bamukubise kugira ngo ubutungane bukurikizwe
urundi ruhande Felicien Nimbona aba mu kizingwe bivugwa ko ari we yakubise uyo umunywanyi we yemeza ahubwo ko yatewe akemeza kandi ko umushinga amateka yakubaguwe mu gitondo cyo kuwa gatanu mugihe yaraje kubaza ibijanye n'igitero cyari cyakoze ku rugo guye munywanyi wa mizero y'abarundi
ewana bacha bashika bamfata imigere amajido amavyo munda amavyo mu mutwe ndaboroga nabara nkubita kabisa barankubita gushikana aho kumburengira bari kubita gashi barareka ncanguma nicaye numva ndikondazehwa mugenze twari kumwe nabo bacha baramwahuka amigere amakofe imigere abantu barakoma induru uyenza ngo rakoma induru inkoni uyenza rakoma induru ikofe nyina wo arahe barafukama imbere yabo aravuga ati umwana wanje gwaye mutima muri ko mumuhoriki yivye namba yivye ne mumutware ku gipolisi umushye ngamateka yavuye gushika mbona rimwe afise bamufata mwizo si baramushika kwa kumunigisha karavari baguma bamubwira ko ari imbwa ari umuhimbira atashamaze
Muruna na mizero y'abarundi bavuga ko iryo kubagugwa rifataniye isano n'ibihe by'amatoro Burundi bwimirije Pierre Celestin Ndikumana arongoye umugwi w'abashinga amateka batowe muri ugo runani akemeza ko batarota bahindura ibyiyumviro byabo kubera iterabwoba
ni kamwe ibikorwa byo gutera ubwoba abanyagihugu uko tumaze iminsi tumvyumva hijya no hino aho usanga n'abantu bandikiwe ku miryango ngo muteza gutora yego canke kugira iki kandi ivyo ari uburenganzira bw'umuntu ashobora gutora yego canke oya bivanye n'ingene yakiriye ivyo yigishijwe bakumenyesha yuko abari ko barakora ivyo batoje Changaho ngo biyumvire yuko duca tureka duca dutinya duca tujugumira mbere nagira ntere nakamo abanywanyi bacu mbere n'abarundi bose yuko bokwiyamiriza ikibi cyose ibikorwa nk'ibi byo gutera abantu byo gukubita abantu byo gukomeretsa abantu bakaja mu bitaro babahora ivyimviro vya politike bo vyiyamiriza
urongoye komine muhawe arahakana ko ivyabaye mu kizingwe ca Ruziba atamvu za politike zirimo ahubwo bijanye n'umutekano w'abenegihugu Daniel Kabura asaba abibaza ko bahotewe kwitura ubutungane akagabisha uzoshaka wese kuburabuza igikorwa cyo gucungera umutekano
kuvyabaye twasabye ko ababona ko barenganijwe abona ko uba barahohotewe bo kwitura ababijejwe kugira ngo babatunganirize mugabo twongera dusaba ko atamuntu tuzemerera ko abuza ayo makomite ajejwe umutekano gukora uwo muntu ntituzegera tumwemerera kandi tuzomuhagurukira na twebwe kuko uwo azoba ari umwansi w'amahoro cyubahiro cyibe tuzoguma tumwubaha mugabi yaje tubona umenga ari mu bagomba guhungabanya umutekano na wenyine ntituzomukundira
abajijwe ibivugwa ko hari abakizura mu ijoro muri iyo quartier mustaneri wa commune muha yishyuye ijwi rya Amerika ko abanyagihugu bacungerera umutekano mu ngo zabo abarekuriwe gukizura nabo ari abajeje umutekano inkuru ziva mu bemeza ko bakubiswe zivuga bose ko ari batanu harimo babiri babaye cyane bari mu bitaro umushinga mateka wo mu runani ya mizero y'abarundi n'umufasoni wa Felicien Nimbona amagara yiwe atifashe neza kuko yari yibungenze ibujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika
Remonzimana na wewe urakenuye ca tubandaniriza kugakino intamenwa
Mwumvirizi gikino intamenwa gutegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe search for common ground mu Burundi
Befi yake kutaja gukina nabandi ni kuki kandi wo muri no minsi ntukerebutse kandi ziko twimirije championa ni kuberi
ubuho mademoiselle ni vyaho havyahohutse ansha byahohutse kwe
eh utivyaho havyahohutse gafia
yego
n'ubere kutagishaka gukina kandi basore bino muri afina afi
oti turafina
eh
mademoiselle n'ukuri muri abo bafina jewe ntunshiremwe kuko umupira ndawukunda cyane
ati gafia Tuwe tulareka kwa futubolo alisporo yu kwenu norimizi. Yu kinye nezi. Hirashua no kukutunga mubuzi mabgawe. Ukashika na utoshitze.
Ego kwa rinda ziko wama wabitubgiye. Kimi ugamibari yu kuiwa korogano kuhichu. Na hii vindi vjozi. Wiko ze. Hirashua kukutunga.
Yoni kukimutaivoni. Uri kukuna wabu ya kumwa na zon shimi shanshuwa ya kumusabira. Akaja mumigwe mugisagari.
Emunda byibuka.
Fina.
Mugabo rero mademoiselle.
Eh.
Urazi cyari kinzaye.
Eh.
Nakuri zi nikindi nugo gusaba uruhusha rwa equipe yose.
Eh? Uje gusaba uruhusha rwa equipe yose?
Yego.
Kugira mugirike.
Nega ni mwamenye ko Yvette yabuze mama wiwe.
Yvette? Uyvette yabuze nyina ninde gafiyake.
Kandi uzi Gideon ni musazawe.
Yo! Kumbaye kujya mu mama yagize accident. Ari kumwe na Monfrère Fofana. Hanyina wabajya abana bafiyake.
Bashe.
Nujya?
Nujya nyene. Emu yapfuye amazi akanya kwa muganga. Aha sha nuko yatoragandaye
ko yake. Buryo nako ntarabona papa wabo. Ko no munama hahora haza urya mu mama. Papa wabo ariho.
Oya na papa bafise. Nawe nengira ngo nta myaka 3 heze yitabye imana. Asha buryo haja sigari impfuvye ko ye.
Yo, none wasabira rero uruhusha ikipe ngo muje kubafasha kumufowa.
Urabona ko turi umugwi w'intameno. Urumva bagenze babuze umuvyeyi natwebwe ntango uvu tworonka zo kuza muri entraîneur muco byumva.
Oya birumvikana vraiment. Ahubwo erega natwebwe turashobora gutora abaduserukira nk'abarezi.
Aho natwebwe twoca turonka ingufu kuko twadushigikiwe n'abarezi nabo uravyumva.
Yandubwiye nabandi. Nanje ngiye kwa directeur tubivugane. Abyemeye cyane propose.
Yego.
Kandi namwigisha Bosco. Haja kwanga kuko bijanye n'ikirwa yigisha.
Vega singi aho waje udoza nawe no kurusha tsurira oyagerageza wihangana
sitewe bwana ana inagerageje kwihangana ariko ngeze ngaho mwirembo birana kuwa amazi nibuka kuwa uraza kunyagira takireho bice biranga kibondo
nagira jose ne kwaguka kuvuga nuko ina muntu yayaze mama ibereka kwazwa no kuvuyiye ya nukuri
senge unda bibona ngiye kuwande Jawa aku mana mama wanja, fakasiga. Dari kupuma ni pira jawa nyiki.
Ya mana anjun huka fukiri kibon.
Fugi kibon.
Kan ini mngihebuli. Imana ya muhamma gaira zingini zoba bunga bunga. Mana ni mngemera ku Yezu Kristari mse wimfu.
Sine mera ku mama imfu. Oh. Ya nukuni mana na pira ufemera.
Mbisa ya ipe na uja ikarabu. Kali ngavuga gutyo aho yakikana kwa ikicanye nawe nari hari yarabibonera.
Yangane kibondo nokuri.
Tasbe ndera kuba moyo kuba ukagufa kasika.
Ipete mwa.
Nga ipete kuma.
Tiemere nakundi kibondo. Ahubwo ni muve hazi tumuherekeze. Kuko mbano menga bose barindiriye twe.
Ipete, ipete. Ni wambali birato tugiye.
Kajiti. Ndakamba mba.
Nuzi hanyo hanyi tuchani hee. Nyeke saa tukene nyarusa. Una kutu watebeje. Uwe mekono.
Ibe.
Chika tukene mba
nyo. Mfrita mganu. Ihanga adendukuri. Fasi tukene na hakuni. Elega hoho. Utebo nyingene mamufuwa obi. Tuzuzi mabga ebgoze mganu.
Mbenu mamufuwa mgemke. Mutiku ya puu. Chewe ya mabgizi. Kuna pfembe.
Oya, oya.
Kakini mbundeki.
Aya ubitugende
kwenye marabusi kanga wenyene ipe chaka tugende kandi isenge atati naje wasimpanga kwa kwa kumfano kwa tele tuli
ndaka mwabani bya muri ko murangirira ndibi
na tujani
mugira mubuze mama wanyu gufubwa gabebonde
wasi no kubyo gusera mama ngwi mani mwaki umbyo ka gashayi
ariko musabira ndaje
ariko mwana wange to
mugaba ni mumbare ngo nje kubona mama bamurenge cyo kwipfa turabyumvikanye
Shajid
sa
mama wanyu kweri yari umweranda
kashira kumunyi
urabona rino sinzi y'abantu byaje kumuherekeza
hariho bashina jewe ntazifiye
sha urazi kujya muzunga avuga kirundi emwe no kuririma nabonye ko bitiminwa
urya sha ngo umwara b'umugenzi wa papa ko bahora bagihana amafeyi
ah ego kweri bagerageje kugwitaho
ndazi gituma
eh
aho tubishije mu matangazo mu nsamirizi hariho benshi bavyumvise bugere bavuye mu ntara nyinshi abagenzi ba papa n'abandi benshi bashobaza kwifatanya natwe
erega birumvikana wango kuko burya papa wanyu yari umuntu mwiza cyane kuko yari umugabo w'iteka n'ijambo
sha ani ho umuntu mubonera
yo
mugani wawe hariho benshi ntari nzi nabona baza kuduhoza wango
hewe tabona ko arafose nawe ko ari gerevete ngirango nabagenzi canke incuti zazane
hajya yosha bafashije kinini urazi ko ivete yari arahiye ngo ntaza kumaziko ya mama
c'est vrai utivete yari yase kuza kumaziko gantuze ngo ni kubera iki
urashafi yakwe ni kwakwisinisha kwabakobwa
eh
nuko ikintu cyatubarashaka kuza arashaka kubona nyine we bamurenzi ibyo bara mugivyo mbona vyo bajya bagore baramuzana kweli
erega shamwumva kuko buryo bakobwa bari no mutima woroje cyo kimwe natwe gwa bahungu tena ntubitsika shacite
cyo misa natangaye
atangajwe niye
Jewe sanze yo kintamene wadufise kuraririmba kurya
oya nuko yo ntavyo waruhuze
oya
Najya mubakinyi b'umupira ho nyene huzemwe abaririmbye
numva
nyene yego nokuri mugabo wabonye ko harimo nabandi baje kuduterera gahogo
basha nokwitwizonera kanya ko kubashimira kuko ndabona ko turi mu ntamenwa koko
eh kandi twiyungunganije taronka nakabahasha emwe mugashimwe ko kari kose ni ibintu bijya giturumbuka emwe tanumwe aravyiteza urari
basha muri guye kwese none ko nzi benshi abanyeshuri ntagaterana umwe gakuye he gashafia
darutsanza mwene wacu yararondiye abagenzi urabona nino sinzi by'abantu byaje guherekeza umugore wiwe Ashi yara ndiye kwere.
Ahubwo ni gitangaza. Urazi ko basomba baje kumaze ko yiwe.
Basha. Uyu rumina sanawe yaranze ko ndamucura. Nukuri yarazi mu bantu.
Mbega ndebera. Ubwo we ntwari ururembeko.
Ururembeko.
Niko uravuga ibyo gucura umuntu ubona ari kize imbere yawe. Basha heba wisana n'ukuri.
Oya nukuri kuri kuravugwa. Kandi ntubizi ko yaranyagiye kwinjira mu rugo rwa mwene wacu. Kandi wewe wari umushigikiye
ndakabona ndamushigikiye none yakwemerewe kamucura yari gusomegwa imisa hirya nawe yaje nyiga icumuro cy'ubusambanyi
ibyo ntawe ubizi none burya bahari habuze abandi bahikiye yankajewe gusa burya inyamanza yarya ubumerikanti chese
vuga buhoro bagipfuye ntiyagire n'ubukumva urabona ko ajya agahinda abana wiwe bafise gatoze nawe ukaba uri kuravuga ibyo
Niba hetsi tomzina tsabo niba hetsi tomzina tsabo ndi futa tsabo
ubwo kandi bere bwo urakomeye
tsara ko
ko no kuvina cyane ni ndi ngo zima
icyo kimwe cyose ntabaye twanukira ngo wapfuye bari rimbye acha tuka
ari wo hafute tembo bari ko vuga jambo ari humiriza kandi bemeshe
icyo ntibagira cyoco no kubasaba ko umuntu wese yaramufite ideni kwenye uta kujishura kugira ngo rireri pfuye
kama wikiko
no
ndebe ibyo niba bivugira ku matiko wa kigugu
niba bivugira ibyo niba bivugira
handi aho vuga icyo umuntu yaramaze kuko we ntabwo ngo ufise
ibyo ndabizi kandi cyenda bashimira narabye naho tujya gukarabira
akuvuge ego n'ibyo nyene tuva hasi rero kuko mbona umenga haragetse yo ibe tamara
bantu mwese mukoraniye ngaha twebwe ngaha murabona twavunitse intege mukubura umupfaso ni ruminata mubona ryane ngaha tugire dushingure
aya mama si mama
ihangane
mwana ntibigere twakundana
ihangane mwana n'ukuri ihangane
Najewe nari kuboroga nkuko kuye umwana mugabo nkuko mubizi amarira y'umugabo atemba ja munda
urere mwana
umufasa ni yari umugore w'umugabo kabisa nikimenyame nyari mwebwe isinzi ry'abantu mwaje kumuherekeza turabakengukiye rero hanyuma bakorana bakazi n'abandanye bagakore
Ihangane.
Ngwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufite icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940
studio ijambira abasenseye naho ubutaha
nukuri unchuti wa kunze bijwi ry'Amerika kawe nunga duce tuwa turabangiriye ibiganiro twari tubafitiye mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kano kanya mwakoze mwe mariko muratwumviriza bakoze n'amenyesha makuru bacu batandukanye badushikirije amakuru mwumvise aho tukababwira muri make yuko Amerika ubwongereza n'Ufaransa bagavye ibitero muri Syria Nadia ni nahazwe mari kumwe muri kano kanya yakoze no 5 imenyegeranije amajwi yashikanywe ahiwanyu na engineer nawe nyene yakoze ibirama twemituti mugire weekend nziza.